Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi kuwa mirongo ibiri usama umwaka wa 2000 na 2006 cyutsi namwe bakunzi bahisemo gukurikira Radio Nzamba agateka kawe sangwe kazi muri aya makuru twabateguriye aza kubagizwe n'indingo nkuru nkuru zikurikira. Abanyagihugu bo muri zone Buterere komine Ntangwa y'intara ya Bujumbura bararajwe ishinga n'iduka ry'ibiciro by'umurengera ku makara bagasaba ababijejwe kwiga neza icyo kibazo mu gihe benshi muri bo ariyo bakoresha mu gukinjika. Amashirahamwe yarakwiye kwirinda gukorera bimwe ibikorwa byinshi bishyirwa mu ngiro ry'imigambi. Muraza gukurikira muri ano makuru umwihwezi w'ishirahamwe Parsem inyuma yaho umukuru w'igihugu aheruka guhagarika isoko yari yahawe ikigo Ubuha ryo kubaka ahazobwirizwa inkwavu muri Karusi. Na y'abarundi baheruka gutahukanwa ku nguvu bava mu gihugu cha Tanzania baratewe impungenge n'ibibazo by'umutekano wabo eka n'iby'imibereho ya minsi yose bagasaba leta gukora ibishoboka byose kugira babeho nk'abandi barundi. Iyo yari incamake inkuru imwe mukwayo ni mukanya isase.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugira duhere muri komine Ntahangwa iri mu ntara ya Bujumbura aho imyidogo ari myinshi mu banyagihugu bo muri zone Buterere imva akaba ari idudwa ry'igiciro cy'amakara cimonogoje. Abo banyagihugu bagasaba abajejwe intwaro gutorera umuti icyo kibazo. Ni inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho ku Buterere yabitumenyesha ngo amakara asigaye azimbye cyane ku buryo umunyagihugu muto atagishoboye kuyagura. Isoko ryacu ritumenyesha ko umufuko muto usigaye ugura amafaranga 200,200 nayo umufuko witwa ko wisununuye ukagugwa 250,000. Ubu abanyagihugu bahisemo gucana inkwi naho nazo nyine zizimbye. Basaba abajejwe intwaro kuva hasi bagatorera umuti ibazo bihanze igihugu ku neza y'abanyagihugu.
Ubu twahisemo kuza turacana inkwi tujya kubabaje tukagura imbaho zabotse cyangwa izimwe bakase nabi. Umufungo ugura 60,000 ndaho naho nyine yahura ku 50,000. Aba nyine bari kubara duhindurira erega nta n'amashamba muri kimwe gisagara abasha ngira naho nyine cyo gituma bari kubara dufatirana bakadoza ibiciro nabo. None ga yemwe tugiye kubaho gute kweri tugiye kuba abandi ko mbona ubuzima impande zose buguma buzimba. Turasabye indongozi n'ukuri muje hamwe mwige ku bibazo by'ubuzima abanyagihugu turiko turahura navyo mu bitorere inyishu. Mureke kwigira abatsinda bibanzwa kuko igihugu ntikizigira kimira neza ngo kigire amahoro mu gihe twebwe abanyagihugu tutamerewe neza.
Kurai makenga yose Ruganda gwa Radio Nzamba gatya kawe twagerageje kondera chef de zone Buterere kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo kijanye n'ikena ry'amakara ariko ntitwashoboye kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Jean Baptiste Bireha urakenuye na y'amashirahamwe arangura ibikorwa by'iterambere ngo yabwirizwa kudakorera rimwe ibikorwa byinshi mu gushira mu ngiro umugambi. Ivyo nibivugwa n'ishirahamwe Parsem gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama. N'inyuma yaho umukuru w'igihugu afatiye ingingo yo kwaka ikigo Ubuha isoko yo gushira mu ngiro umugambi wo kugwiza inkwavu i Karusi. Ishirahamwe Parsem ribona ko amashirahamwe adashira mu ngiro umugambi nk'uko biba byategekanijwe yarakwiye kubihanirwa. Dutega amatwi Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem.
Mu bisanzwe kugira amaproje ari amaproje yo kubaka nk'ayo ma infrastructure ibikorwa remezo mu bisanzwe akazi karagabugwa. Ivyo bigo nka za Ubuha bijejwe gukurikirana ibintu ku rwego rwo hejuru gusa bakagira karaye ibikenewe bagategura imigambi kendo mungira bayintumbero bakarodera uburyo bagakurikirana ibintu byose muri rusange ngene kuri iyo project ishobore kujya mu ngiro. Mugabo hageze kuyishyira mu ngiro haza abandi kirazira kikaziriza ku kigo nka kimwe cha Ubuha aricyo kitanifite imigambi gitegura imigambi kikayishyira mu ngiro amaproje kayashyira mu ngiro kikikontorora kikisuzuma kikabuto cemeza ko iyo migambi yubatswe neza yagenze neza kandi n'ibikorwa byakoze ko cyakira ibyo ntabwo byabonetse ibyo aho bubigira hose nta busuma bworeka kuba ibintu kugira bikogwe neza akazi karagabugwa no kuvuga ayo ibyo bigo bigarukirizaho hacaza abandi nk'ibigo ico bita amabiro d'etide agira ibyigwa akabanza kuraba ibyigwa bijaye n'iyo proje muri rusange hari abandi akashaka batuma kama amashyirahamwe araza kubaka akabanza gukora ayo maproje ayo n'amashyirahamwe agatugwa haba ico bita appel d'offre yiganwa kongre d'appel d'offre kandi amashyirahamwe yigenga afise uburambe muri ivyo bintu barayahanisha kerekana ibikorwa bamaze gukora vyiza bakoze bagize iki ubugira gatatu nayo ariko arakora uragira ikindi ihanwa ry'abandi baza kubasuzuma nyine bari kubarubaka hanyuma ikindi naco ni ingene amaproje yabaye nabi nyine bigenda hahanwa nde ibyo kuvuga ngo nakangwa ngo aciyava mu mabanga cyangwa haje uwundi ibyo ntacu bibuze nukurikirana neza nayo ubwo busuma bwabaye guhasha abashobora kuba barabikoze kugira ayo gatima kajari iyo dosi igiye kuzindi kajeke za mpanda kubaka amazone ntakirahinduka ibyo rero niho leta ikwiye ko kugabira
inzamba
amakuru twabateguriye arabandanya nkuko nabibabwiye mu ntangamarara bamwe mu mpunzi z'abarundi birukanywe muri Tanzania ngo bari mu bwo bantangere bavuga ko amasanamu yabo amaze iminsi ahanahanwa mu migwi y'urwaruka rw'imbonerakure imakamba na Ruyigi bakiyamiriza n'uburyo babaho aho batoroherezwa kuronka uko bivuza eka n'abana batemererwa kwiga idonido na mugenzi wacu Julienne Muzinga
nk'uko bahungutse bavyivugira amasanamu yabo amaze igihe atangwa mu migwi y'imbonerakure ku rubuga rwa WhatsApp ibyo bigatuma bamwe muri bo bomoka bakaja gusaba ubuhungiro mu bindi bihugu bibanyi aha ni mu gihe abasigaye mu Burundi baba bugarijwe n'ubwoba bakanavuga ku buzima bugoye babamwo
impunzi zahungutse ku buzima muri Tanzania ntizorohe aho ziri mu Burundi bamwe muri bo amafoto yabo amaze iminsi acanashana ko mu magroupe y'urwaruka rw'imbonerakure muzo mu ntara za kera za Makamba Ruyigi Cankuzo babazanya ko abo bantu aho babona cyose ko ari ibibanza bibiri kimwe kiri Makamba ikindi kiri mu Ruyigi ivyo bahungukiramwo abavuye muri Tanzania bakabazanya bati abantu baraciye ngaha bababazanya kugira ngo bamenye iyo bari hanyuma babagirire nabi bamwe muri bo barabimenye baratabaromoka ubu bariko basaba ubuhungiro mu bishobora gusaba ubuhungiro mu bihugu vya muri kano karere ingorane sizo gusa sizo z'umutekano n'ubundi barafatwa nabi kuko ntibemerewe kugura kam kasaga sirasu maradi abana barabanye kwiga abavukiye muri Tanzania ngo ntibanditswe muri eta civile ababyeyi babo nta bugeni bagize imbere y'amategeko urumva ni ingorane zikomeye cyane abana ntibiga birategwa ubuzima butoroshe
abo bahungutse babona ko izo ntambamyi zirushiriza gushira ubuzima bwabo mu kaga kandi bari biteze gusubira kubaka ubuzima bwabo inyuma yo gutaha mu Burundi bagasaba leta y'u Burundi gukuraho izo nzitizi kugira bagire uburenganzira bumwe nk'ubw'abandi Barundi
Julienne Muzinga nawe tugukengurukire nk'uko vya makomisi yose ya gatatu uni wa mwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku mabi ariko arategwa n'inzoga zikaze kandi zizimbutse mu gihugu ziriko zirahurumbirwa n'abarundi muri rusangi na cane cane urwaruka ku isoko mugishikirizwa na Bertrand Ngendakuriyo
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa n'urunani rw'amaradio radio Inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television Renaissance
ukwihereza inzoga zikaze mu Barundi bibandanya gutera makenga kuko n'urwaruka rudasigara inyuma naho mu kibano zidasiba kwihi nkumbi izo nzoga zibandanya gucuruzwa mu mihinga itandukanye y'igihugu. Bamwe bavuga ko abategetsi bananiwe kugira isuzuma rikwiye izo nzoga, abandi bati kugwaruka guhebera muri izo nzoga kubera umwiheburo wa kazoza. None ni kuki izo nzoga zibandanya zidandazwa kandi ingaruka zazo ziboneka? Abo mashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu hamwe nayo gwaruka basaba iki? Nyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa 20 rusamwa ka 2026 mukagishikirizwa na Jean Bertrand na kuri yo kazi.
Banura kanjuri nimba mbabwire ikinoneka ku mutima ikihugu cyacu kigeza temba yemwe beka gishakigana he
Inzoga zikaze ziriko zirica abarundi na cyane cyane ugwaruka muri no minsi mu Burundi, nta mutegetsi numwe w'u Burundi guhera ku mukuru w'igihugu gushika mu ntwaro hasi atazi ko ziriho kandi ziriko zitema zitongora. Abarundi batandukanye aho baherereye barabona kwizo nzoga ari kibazo mu Burundi, ariko bakibaza igituma leta itazituza Burundi. Tubibaze mugenzi wacu Desire Atungimana.
Izo nzoga zigisibije zimwe bazita kike, agasarabwayi, susuruka, terama, zana, niko, dusubirane, imararungu n'izindi. Izo nzoga zirazwi haba mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura cyane hagati mu gihugu. Abategetsi b'u Burundi kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku batware bo hasi amabizo nzoga ziriko zirakora barayazi. Mu minsi yeze muri komine ya Kayanza, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragaragaje ko izo nzoga azizi mbere agira kwerekana namabi zikora, asaba abazinywa kuziheba abatware nabo kuzituza. Yamenyeshije ko mu gihe muri no minsi abagabo baziheza badashobora no guterura akabido k'amalitiro 5 mu minsi za igihugu kizuba gifite ibibazo bikomeye. Aho mu Kayanza bamwe mu batware ako kama k'umukuru w'igihugu barakumvise ku igenekezo ya 12 za kuno kwezi. Musitanire wa komine Butaganzwa mu ntara ya Butanyerera yamenyesheje abarongoye ko kudandaza no kunywa izo nzoga bita ubusarabwayi na kike ko bihagaritswe muri komine Butaganzwa guhera tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu. Yabandanije mu itangazo ryiwe amenyesha ko inyuma y'iryo genekerezo umudandaza azofatwa ariko aradandaza izo nzoga co kimwe n'umunyagihugu azofatwa ariko arazihereza bazohanwa hisunzwe amategeko. Musitanteri Onesime Ngenda Ndumwe yaboneyeho gusaba abajejwe intwaro n'umutekano muri komine arongoye gukurikirana ishigwa mu ngiro y'iyo ngingo. Abanyagihugu bo mu mihingo imwe imwe twaganiriye bamenyesha ko ivyo abatware bariko barakora hamwe hamwe mu gihugu atari bibi, ariko ngo ntibihagije. Umukuru w'igihugu ngo nafata ingingo yo kugara amahinguriro azikora gutyo umuti uzobubonetse.
Bwa mbere ho nk'ejo bundi bavuze ngo babikore mu banyagihugu, ariko twe ntikunda kugene inkuru nk'abadandaza baza kubikora mu banyagihugu, babikora mu badandaza cyangwa ngasanga abadandaza nibo bariko barahanwa ngo bariko barabidandaza batabanje guhana inganda zibikora. Kuko amahinguriro arabikora akwiye kubanza guhanwa ubwa mbere. Icyo dusaba rero leta ni uko yogerageza ibi bintu ikabikuraho, nibwo nanjye kazugara uburyo abanyagihugu babaho bihereza ibinyobwa bikwiza amategeko.
Ego nivyo hariho inzoga ziri mu bumara bwinshi, ziri mu mwambiro mwinshi, ziriko zirakorwa mu gisagara n'ahandi hose, mbere cyane cyane nyinshi mbere ziriko zirakorerwa ngaha mu gisagara ca Ngozi. Iyo ugiye mu zindi ntara ubona handitse kuko zakorewe Ngozi, izindi zigakorerwa mu Kayanza naho mu zindi ntara naho nyine zihari. Zamaze rero cyane cyane ugwaruka kuko basigaye bazihera mu gitondo, kuko bagenda gatwaye mu mufuko nta ngorane, mugabo akaba karimo umwambiro urenze kugose ku buryo ziriko zirabagirira nabi. N'abanyeshuri rero basigaye bazitwara mu masakoshi ukibaza ngo n'amakaye atwaye ku marimo agacupa. Uwari we wese nyine usanga gafise za mbere z'igitondo umuntu ariko baja ku kazi ugasanga nyine abantu baburiwe, zirabamazira amara abantu n'ukuri. Leta rero niraba ingene ifata ingingo cyane cyane aba bazikora, mugabo ntibaza ko bizogorana kuko bazikora bafise uruhusha rwa leta.
Abantu barazinywa ugasanga baragora mu buzima bwabo. Izi nzoga barabizi neza yuko ziyayura umutwe, ariko zinywa na leta cyane cyane yuko zikorwa n'abantu bo muri leta nyene, cyane cyane bya bihangange bisanzwe byonona iz'igihugu. Rero kibi kibazo biragoye ko zonahagarikwa n'aho bivugwa ngo zohagarikwa biragoye ko zohagarikwa kandi abongerwe kubihagarika nyine ayo basanzwe bazikora icyo gica kiri kibazo.
Izo nzoga zikorerwa mu ntara zitandukanye z'Uburundi abanyagihugu twaganiriye bamenyesha ko zikogwa n'abantu bafite ijambo rikomeye mu mugambwe CNDD FDD aricyo gituma guhagarika amashyirahamwe azikora byananiranye.
Warakomanga ugeze hose umuntu atakuziya
umari ugaruka Mijeb urahagaritswe umutima ninge nizo nzoga zikaze zibananya zihinkumbi wo muhari ubona ko yongende itegwa nuko barundi na cyane cyane ugaruka bari mu mwiheburo udasanzwe mu bijanye n'ubuzima kuko ugaruka gwinshi ugarijwe n'ubushomeri. Daniel ngenda kumana avugira umuhari Mijeb asaba leta gukurikirana inzoga zinjira ko zikwijuje bisabwa ikongera kita ugaruka mukurufasha kwiteza imbere
kuba abana bo gundi bazijuje cyane ikibazo n'ikiba hikiri ku nzoga gusa ahubwo nicerekana ho gwaruka ari mu gahinda gakabije butakibona icyizere cy'ejo hazoza haba imbere n'ubushomeri butagira izina buri mu Burundi ni isanganya rikomeye rero mu guca Burundi. Turateye akamo ugwaruka ngo ubwa mbere rwijukire inyigisho hagati yabo bigishanye abakuze n'abakiri bato berekane hagati yabo ububi bw'ibyo biyayura mutwe na cyane cyane ingaruka zabyo haba ku magara y'umubiri n'ayo mu mutwe. Turasaba kandi kugaruka kubahuke ruvugire hejuru ibibazo birujana mu gahinda aribyo biza kubabwiramo kwiyononesha ibyo biyayura mutwe mu gihe ibyo bibazo bidatere umuti urama. Tugasabwa kandi kwironderera bo nyene yindi mirimo ibafasha nko kwijukira inkino imico kama imyidagaduro n'ibindi gutyo umwanya wo kwihereza ibyo bibonona ntuzuye kuboneka. Leta yo twayisaba kudafata minenerwa icyo kibazo nihana yongere ihashe abadandaza ibyo yayoramutwe ibuze n'ababyinjiza mu banyagihugu ibicishije na cyane cyane ikigo cyayo kibijejwe BBN. Leta kandi twayisaba ko yogwiza ibigo byo kwigishirizamo ugwaruka nk'aho bosomera ibitabu nk'aho bidagadurira hamwe n'aho binonorera imitsi. Leta ikindi isabwa nuko yo amahirwe ugwaruka bw'u Burundi mukuru w'akazi mukurondera imirimo igasaba ko yoshyigikira abikorera utwabo kugira ngo bagwize imitahe kandi n'ubuzi bwiyongere ugwaruka rubonegweho. Nta kindi kizoshikana u Burundi ku iterambere rirama atari ukugwaruka rubamagabo rugafata ibibazo byabo nkamama rukongera rukaba rukora ibibunguruza haba mu bumenyi no mu mikoro.
Leta y'Urundi ntiyitegerezwa kugwanya inzoga zikogwa hatisunzwe amategeko zikongera zikadandazwa biciye mu nzira zitazwi kandi kanacungera n'ibidandazwa byose byinjira mu Burundi ko bikwije ibisabwa bisigugwa n'ashaho niko yagize arongoye muhari iteka akabona ko leta ikwiye guha uburyo bw'ibikoresho ikigo BBN kijeje gusuzuma ku bidandazwa bikwije ibisabwa haba kubikorerwa mu Burundi eka n'ivyinjira bivuye hanze. Ashaka niko yagize aremeza ko inganda zikora izo nzoga zitemewe usanga zegukira bamwe mu bategetsi bo hejuru arico gituma leta ikwiye gushiramwo inguvu nyinshi mu kugwanya izo nzoga.
Nivyo muri riteka turakurikirana turabona amabi aterwa n'izo nzoga bavuga ko zifise alcohol nyinshi mu gihugu uri kuraraba abazihereza mugabo muri igiteka aho dushira ikibazo sawo kuvuga ngo inzoga zifise alcohol nyinshi guko ku isi nzima harakogwa inzoga akadandazwa akendwa urudandazwa rw'inzoga zifise alcohol nyinshi amari ico bita amarike aho ri igiteka ishira ikibazo ni hehe mbe izo nzoga zikogwa hakurikijwe amategeko aho zikoregwa ingene zibikwa ndetse mbere n'ibizikoze n'ibizigitse cyo twakwita ama ingredients mbe none abari bajejwe kubikurikirana ikigo BBN hariho n'igipolisi mu ntwaro ivyo bikogwa izo nzoga zirakurikije by'ukuri BBN irafise ububasha bwo kuraba ko izo nzoga zikwije ibisabwa kandi noneho muri iteka icica gusa si izo nzoga BBN yabwizwa kuraba ibidandazwa byose bidandazwa byayo bikorerwa mu gihugu n'ibiva hanze ega n'ibiva hanze birashobora kwica iyo miti za izo nzoga zinjira n'ibindi byose abantu bafungura bararaba ko bikwije ivyankenego canke kije kiva hanze bashika bakihereza naho tugira tuti nyabuna ligitektera kamo leta y'u Burundi ko igihugu gifise novuye igipolisi gafite abajijwe intwaro gafata n'ibyo bigo bya bene ibyo bibazo n'ibyo byabwizwa kuba muri iteka turemeza abo bantu bakora izo nzoga zidakwije ibisabwa n'amategeko si abantu basanzwe si bajya mubona berekanye ku mafoto cyangwa ku ntuzeye ntibikorwa n'abantu bakomeye uno munsi leta idafashe itapfuye hasi ntibibaze ngo ni ikigo cya bene cyangwa n'abo bakoresha tubona ngo bazobihagarike bisaba ingufu za leta ihari kugira ngo ishyiremo uburyo ihe inzego zikwiye zikurikirana ibyo bintu ibikwiye hama ihagarike niyo mafi abayikora abakora iyo mafi ikora ibyo bintu nabo nyine bari muri leta bahagarike bamenye ko babwizwa kuba bahamagarirwa gukingira amagara y'abantu.
Nyaru duce dusoza ibiganiro ku isoko murimvuye ko batumire bacu bahuriza kugusaba leta kugwiza isuzumwa y'izo nzoga zikaze kugira zikugwe ku isoko. Ikindi nuko leta yoshiraho migambi y'ugwaruka kugira gwiteze imbere narijya ugwaruka gwinshi gugarijwe n'ubushomeri. Mwakoze kudutega amatwi ndabayisanga ku munsi wa gatatu uza na ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Akabari no ku kiganiro ku isoko duciye dusozerera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa gatatu. Nshimire mwebwe mwese abaduteze abiri, eka nshimire n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya Pierre Gahungu nari kuri mikro, kabanza bifurije kuramirwa mu banyu no mu byanyu naho gutaha.